Ingingo ya tikura matagiti kwa ifungurwa vya nkenerwa vyinjizwa mu gihugu yafashwe kwa 33 kwezi kwa gatatu guheze yerekeye ibiharage byumye umuceri ifu y'imyumbati isukari ifu y'ibigori imyumbati ubwayo n'intete z'ibigori izo ifungurwa yumvya nkenerwa vya misi yose biboneka mu rundi wese ikorako y'abanyarucari ubayabaye umukozi wa leta kugera mu nzu z'abatunzi imbere no kukirimba ubushyanganje bigaga cha leta bwafashe yongingo bwakuye kuri izo bifungurwa matagiti angana igice kimwe n'uje dutanu kujana kuvyinjira bivuye hanze y'u Burundi ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko ibintu byifashe ku masoko indwi ziri inyuma yaho uwo mucuruza wo mu ntara y'ubanza mu burengero yemeza ko ahugabanuka ibiciro biguma biduga araduha urugero twamusanze ku iduka ryiwe ku murwa mukuru w'intara
hagutsimbuka biriyongera kuko nta cyerekana yuko hari ikintu kirapfa ko kuko kurangura ni kwa kundi nyene ahubwo bitera biduga Mwami harage vya kenore twahora tubirangura 35, 66, 50 usanga biri muri 37 aho burangwe ubujumbura ufite ko deplacement usanga biri ko birashika no muri 38 aho ibubanze mu kuvuga twaravyumvise ariko umenga ntibirashirwa mu nzira kuko amafaranga atera yiyongera n'ubundi
uwo muboyi wo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura avuga ko myaka myinshi akoze akazi ko gukinjika atari bwa abone iduga ry'ibiciro ryaka kagene
ibiciro keza ku isoko biragoye cyane n'isi mbange na bivugu kuko umuceri nk'akarorero ngana n'indwe zibiri ziheze tugura 3,600 ariko tugeze mu 4,390 ngiye ku isoko nkagura ibiharage nkagura umuceri casanga 20,000 bigira bihere mbere uye n'abakoresha batwiyemeje ukuntu nk'abakozi bo mu nzu ni pavlo ubigurwa 200
uwo mukuru w'umuryango wo mu gisagara cy'ubutunzi nyene we yemeza ko hari basenaka basigaye binyegeza abana kugutinya kubaja mu maso imbokoboko
ubu byarenze kare ugiye mu isoko warasuma abana ibyo bajya mu gatondo umushusho saa sita ku mugoroba mugabo ubu ntibigishoboka kugira baronke n'utwa saa sita honyine ubu ntibikunda ubu abantu tuja gusuma mu isoko basuma ibyo bajya rimwe hazogera n'igihe n'iryo rimwe bidakunda hariho ababyeyi bamwe batagishobora gushaka gutaha kubera iki uca usanga hari mudamu ariko aramubwira ngo iki inye ntiki intiki nawe kumbure amahera waronse buri ku munsi yaheze benshi bagashima kugira nte gutaha amasaha yitereye kugira ngo ntibabonane nabi n'umudamu ariko amusabiriri nawe atamahera yo kubigura birumva ibintu birazimbye amahera ntayo byakoraniye ku bantu turahwera abana bagiye kugwara kwashe
ayo makenga yasangiye n'uyu mugabo wo mu ntara y'ubanza twasanze ari guhaha mu isoko nkuru
kiba gutabora bakadusaba ideo kabanya kugwa tubato turi fisi bazo biremere turagoye cyane gurutse turemo turagoye gose turakenye gose kabisa gurutse jyewe bitanu ndabura mu icyo kiro cy'umuceri wo gura mu kiro cy'ibiharage mba bara no kugwara tutamumva nta yatama gushigaruka nta kundi suko
Uterwa bundi twasanze muri imwe mu masoko yo mu baruko bwo burengero bw'u Burundi ati bigoye mu gihe cy'imbura harakantu mu misi za
ibigori uyu munsi bireko bigugwa ibihumbi bibiri ubufu 2,200 kwa turaba ati none gushika mu kwezi kw'icumi mbega ubufuza wabugwa ngahe tukaruka tukaraba ku bugari bwa myumbati bwari ubugari buzimbutse ariko uyu munsi bugeze kuri 2,800 aho buturacyari mwiyera ry'ibintu bimwe bimwe ibiterwa bireze cya tugira rero tugirageje kuraba kugera mu kwezi kw'icumi tubona yuko ubuzima buzaba butsinze ku muvuduko ukeye n'ubwo
nawe Nkurunziza munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ya Bukore iharanira inyungu z'abaguzi arashima uko biri kose
mu myaka yahera hahora habanza kuba imari ndende hagati y'abasohokera abaguzi na leta babwira bati yabona ibiciro byabaye murengera kandi icofasha nuko mugabanya amatakisi cyangwa mukayakurako ugasanga harabaye ibyo ni ukwita ko ari kunyinyana ntari zimwe ndende kuzikomeye mugabo mu mwaka ukuri turakenguka cyane yuko leta yonyine yabonye uko ibyo bintu bikenewe hanyuma igafata iyo ngingo tube turakenguka cyane
asaba mugabo ko haba gukurikirana neza ishyirwa mu ngiro y'iyo ngingo ya leta
nta kuntu nakumwitogira akarusho kuko amatakisi yavuye ko nuko n'uwo mudahanda atayarishe atoweza ngo zikuyarishe umuguzi kandi leta yamuhebeye ku neza y'umuguzi rero twibaza yuko kandi twanabisaba yuko bikurikiranira hafi aya mataxi leta yemeye guheba ashikire beneyo abo nabo n'abaguzi
amashyirahamwe atari make y'amazi minsi yasaba leta gushyiraho utwigoro dutuma umwimbo wiyongera no kuresha abwiza atunga mvamahanga kugira barundi batora koyoko ni mugihe mu gihugu ikibazo cy'ibitoro cyabaye ingora bahizi kuva mu mpera z'umwaka idolari ry'abanyamerika rikaba ryariko rivunjwa 2,200 kuri wa gatanu nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze yishyuye abarundi yuko batavomo afite yakuramo amadolari n'ibitoro eroje wikaneza ijwi rya Amerika.